Iyi ni Radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi umunsi kuwa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 bari kumwe na Fidel Niyongabo.
Hariho abasoda b'u Rwanda bahavuye barajabuka urubibe bajya mukuruzi rwitwa Kaburantwa n'urugi rusanzwe rugabura igihugu cy'u Rwanda hamwe n'u Burundi.
Uwo ni buramatari w'intara ya Cibitoke Joseph Iteriteka yagiriza abasirikare b'u Rwanda ko baje gutsura ubibe mu ntara ya Cibitoke bica umugabo umwe arashwe ku muhinga mu ku munsi wa gatatu muri komine Mabayi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Amara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho umugambwe uri ku butegetsi muri icyo gihugu wayense umenyesha ko uza kwisokora mu nama y'iminsi 6 itekanijwe gutangura kuri uyu wa gatanu. Ivyo vyatangajwe n'umutegetsi akomeye mu mugambwe ayense inyuma y'amaroregwa atari make yagirizwa uwo mugambwe na President Jacob Zuma aramutswe icyo gihugu. President Zuma yagirijwe kujya ibiturire mu gihe ibitigiri by'ubushomeri mu gihugu biri hejuru cyane, ubutunzi nabwo bugeramiwe. Umugambwe ANC wimirije amatora atazoba yoroshe mu mwaka w'2019 aho ushobora kugeramirwa mu gihe abanyagihugu benshi batera batakaza bikomeye icyizere kuri leta ihari muri kino gihe kubera atantambwe ziboneka zashyizwe ko kuva intwaro yakajyanisha imiryango ya apartheid ihavuye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe ANC yabwiye amenyeshamakuru kuri uyu wa kane ko ibizoshimikirwa ko muri iyo nama itangura kuri uyu wa gatanu ari bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu, gutunganya gushasha ibyerekeye amatongo, ibyerekeye indero no kugwanya ubugizi bwa nabi. Amenyesha kandi ko kaza kubara akajyo ko kwikosora guhiganirwa ubuyobozi bw'umugambwe yaense bisa n'ibiza gushimikirwa ko cyane muri iyo nama iza kubera mu gisagara cya Johannesburg. Bitekanije ko President Jacob Zuma atanguza kumugaragara iyo nama izoba ibaye mu gihe hari ukutumvikana gukomeye mu mugambwe ANC. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko iri kiratunganya amategeko mashasha ku bijyanye n'ingenzi zituruka mu bihugu bitandatu bituyemwo abayisilamu. Ayo mategeko yerekeye uburyo abanyagihugu mu gihe cyo gusaba impapuro z'ingenzi visa mu rurimi rw'Igifaransa bategereza kuba bafise umuntu wo mu muryango wabo canke ishyirahamwe rikorera muri Amerika kugira bashobore kuronswa izo mpapuro. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri uyu wa kane aho bavuze kandi ko uburyo abakozi bo mu biro biserukira Amerika bategereza kuvyifatamwo ku bihugu vya Irani, Libya, Somalia, Sudani, Siria na Yemen. Ayo mategeko yatanguye gushirwa mu ngiro isaha zibiri z'umugoroba kuri uyu wa kane. Abategetsi batangaje kandi ko umuntu wese yategekanya gufata urugendo rugana muri Amerika imbere y'itariki 6 z'ukwindwi arekuriwe kuzo kwinjira, yamara ko inyuma y'iyo tariki bazofata urugendo bazokorwa ko n'iryo tegeko. Abategetsi bamenyesha ko hashinzwe iminsi yo kubuza impunzi kwinjira ku butaka bwa Amerika mu kiringo cy'iminsi 120 cyo kimwe n'igitigiri cy'impunzi zishika ku 50,000 zari zemerewe kwinjira muri Amerika kiretse abasanzwe bafafise inshuti ya hafi. Imigenderanire y'urudandaza itegerezwa kuba ifise urwandiko rwemewe n'amategeko. Perezida Donald Trump amenyesha ko hakenewe urutonde mu ntumbero yo gucungera umutekano hagati mu gihugu. Igipolisi mu gihugu cy'Ubufaransa cyatangaje ko hari umugabo yafashwe ariko aragerageza gusekesha imodoka yaratwaye abantu bari hanze musigiti mu gisagara cya Paris. Nta n'umwe yakomerekeye muri iyo mpanuka yabaye kuri uyu wa kane. Igipolisi kivuga ko nyene gutwara iyo modoka atashoboye kurengana uruzitiro rwari hirya no hino y'uwo musigiti. Ikinyamakuru Le Parisien cyatangaje ko uwo mugabo yavuze ko yarafise intumbero yo kwihora ibitero by'abiyahuzi b'umurwi wa leta ya Kiisilamu byahitanye abantu batari bake muri iyi myaka iheze mu gisagara cya Paris. Twibutse ko mu ndwi iheze hari umuntu yari yishwe abandi batari bake barakomereka mu gihe imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti yagonga abantu bariko bava mu sigiti mu gisagara cha Londres mu gihe cy'Ubwongereza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje kuri uyu wa kane ko Iran yubahirije ibyo isabwa ku bijyanye no guhingura ibigwanisho bya nuclear yamara userukira Amerika muri ONU. Nikki Haley yabihakanye. Umuyobozi hajejwe gisata cha politike Jeffrey Feltman yasohoye urwandiko hasanzwe ashira habona aho uko amezi atandatu aheze avuga ko inama y'umutekano yabaye mu ntumbero yo gushyira mu ngiro no gutera intambwe mu bijyanye no gukorera hamwe hamwe no kwihoreza aho bageze. Ingingo yashinzwe mu kwezi kw'indwi mu 2015 yemeje umugambi wo gukorera hamwe mu ntumbero yo kubuza Iran kubandanya ihingura ibigwanisho bya nuclear. Abagize inama y'umutekano ya ONU uko ari batanu harimo n'igihugu cy'Ubudagi bakaba baraganiriye na Iran kubijanye n'ayo masezerano. Kubona Iran yaravyifashemo neza bikaba byatumye mu mwaka uheze inama y'umutekano itezura ibihano by'ubutunzi yari yafatiye icyo gihugu. Yamara Haley aserukira Amerika muri ONU we yatangaje ko icyegeranyo cyasohotse ku ntambwe yatewe na Iran cyuzuye ibyabona by'uko Iran iteye uruhagarara mu karere k'Abarabu kandi ko ibandanya gushikira imigwi y'iterabwoba. Abategetsi b'ibihugu vya Buraya berekanye kuri uyu wa kane ukwiyemeza kwabo kubijanye no kubahiriza amasezerano yerekeye ihindagurika ry'ikirere yatewe kuri kumu ipari mu Faransa mu mwaka uheze. Ko kwiyemeza kw'abategetsi b'ibihugu vya Buraya kuba imbere y'inama itekanijwe kuba kubahuza mu guhuza ibihugu bigize umugwi G20.
Urakoze Rosine kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, umunyagihugu muri komine Mabayi intara ya Cibitoke yarishwe arashwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu muri komine Mabayi kurubibe iyo ntara ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ava habereye ubwo bwicanyi avuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bishe uwo mugabo. Amakuru yemezwa na buramatari w'intara ya Cibitoke. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke baba kuri bibe iyo ntara ihana n'igihugu cy'u Rwanda babwiye Ijwi rya Amerika ko babandanya kugira amakenga ku bijyanye n'umutekano wabo. Abo badashima kuvugira kuri mikro y'Ijwi rya Amerika nabo ku mutumba Rutorero muri komine Mabayi ahatowe mu gitondo cy'uno wa kane ikiziga cy'umugabo azwi ku izina rya Jean Marie Niyonzima. Abo banyagihugu bo kuri bibe ikomine yabo ihana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda bakagiriza abasirikare b'icyo gihugu ko aribo bicishije amasasu uwo mugabo ku muhingamo kuri uyu wa gatatu barenganye urubibe bongera bagenda batwaye abandi bagabo babiri gushika ubu batazirengero ryabo. Ayo makuru aranemezwa na buramatari w'intara Cibitoke Joseph Teriteka.
Umunsi wejo nivyo ku mutumba wa Rutorero muri komine Mabayi niho by'ukuri hariho abasoda b'u Rwanda bahavuye barajabuka urubibe baje bukuruzi rwitwa akaburantwa n'urudi rusanzwe rugabura igihugu cy'u Rwanda hamwe n'u Burundi bajabutse barasa amasasu menshi cyane. Hari abenegihugu gushikaho muri abo benegihugu hafashwemo babiri barabatwara mugabo basiga bagiye bishe undi umwe yitwa Niyonzima Jean Marie niho n'umunsi cyo kiziga cyavuye gatorwa bataka ku Burundi ko bari bajabutse.
Umutegetsi w'intara mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abona ko ibigize iminsi bibera ku rwibe rw'intara rongoye n'igihugu kibanye cy'u Rwanda aragasomborotso. Joseph Teriteka akibaza ko makungu ariko arabibona bitebuke ukuri kuzoja habona
n'amakungu arabibona ibiri ko birabane ibintu mbere usanga biri ko biraca kubiri n'amategeko mpuzamakungu kubona igisoda iki gihugu cyadukite gikarenga imbibe kikaza ku gataka k'ikindi gihugu ibyo ni ibintu bisanzwe bihanwa cyo turirinda cyane tuba kuri no ntara ihanura bibe turirinda ikintu cyose kuko kwebwe mwino ntara bene gihugu barafise indero no kubasaba gusaba bene gihugu kwandanya bacungira umuteka umusurize no kuri kuduja abona hanyuma abagirizwa yabagirizwa babibazwe
ivyo biruko mu gihe abanyacibitoke bama bate akamo uko bibonekeje icuka kibikuru bibe rw'u Burundi n'u Rwanda basaba abategetsi b'ibihugu byose uko ari bibiri kwicara hamwe kugira batorere umuti ingorane ziri hagati y'ibihugu barongoye abani bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
icokorwa nuko boje hamwe bakumvikana kubera bene igihugu bari ko barahohoterwa kandi bamwe bakabizira turasaba amahoro mu gihugu n'imibano myiza kumbibe z'u Rwanda na Kongo na Burundi
cyo dusaba uko bokongera abajejwe umutekano ko urumva ibintu numva jewe tubyumva twebwe bizohaba mbere binarenza uko tubibona
jewe ikintu kongera ko ndasaba makungu kategeza guhoza Rwanda n'u Burundi kugira ngo umutekano w'abanyarwanda bato uboneke kuko turi abanyarwanda cyane rwose batubangamiye ngaka mupaka
no kwigenekereza ijya 2021 kuno kwezi kwa gatandatu nyene umutekano warahungabanye kuruzi ruhwa aho komine Rugombi hano ruibe na karere ka Rusizi kari mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda abajejwe intwaro kuruibe ku ruhande rw'intara cy'ibitoke bari babwijwe ijya Amerika ku mugabo akora umwuga wo kuroba yari yanyurujwe n'abasirikare b'u Rwanda bamutwara hakurya ariko ku bukeye kabiri bamurekuye mu cy'ibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando yemeza ko agiye gukora atiziganya kugira ingorane ziri mu Burundi zitoregwa umuti mu rugendo arimwo mu Burundi ejo ku munsi wa kane Kafando yakiriwe na President Nkurunziza umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe amenyesha ko leta yiteguriye gukorana neza n'uwo mugabo yahoze atwara Burkina Faso ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikanez
inyuma y'isahabonana na President Nkurunziza Michel Kafando yabwiye amenyesha makuru icyamutumye kwemera amabanga yahawe n'umunyamabanga mukuru wa ONU yo kuba intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi
J'ai accepté parce que me basant sur ma modeste expérience de la vie internationale.
Agirati, nemeye kubera nishimikije ubumenyi mfite mfatiye kuvyo nakoze ku rwego mpuzamakungu hamwe no mu mabanga yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu canje. Nditeguriye mu bubasha bwanje gufasha kuronka inyishu ingorane ziri mu Burundi. Ukurondera amahoro ni intambara ikomeye cyane. Eheraba nikimenya amenya ahantu hose hari injyane n'amatati muri Afrika, Amerika y'Epfo, Aziya, amahoro ni ikintu kigo
En Asie, la paix, c'est une chose difficile à régler.
Jean-Claude Karegwande nzako nawe umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza ko leta y'u Burundi yiteguriye gukorana na Kafando atubwira na bimwe mu byatumye ubutegetsi bwa Bujumbura bumwemera
n'umuntu bwa mbere hoho umwizigirwa umuntu yahoze arongoye igihugu iby'abantu bakora ibiteye kubiri n'amategeko nka bagomba gutembagaza ubutegetsi bwa bwitorewe n'abene igihugu arabizi uko nawe ne byaramushikije harongoye ihushaburuka na Faso ubwo rero ubwo bushobozi bw'iyo bwo bumenyi bw'iwe uko kumenya ingene ibihugu bitunganije ingene amateka n'amategeko yaba y'ibihugu n'amashyaka mpuzamakungu akora twizeye yuko bizomufasha kurangura neza imirimo yiwe agakora akaduza isemo abandi bayegeje kuko nabo baje imbere we ntawovuga ko byose byabananiye
naho byose bitabananiye hari izo leta itihanganiye ibona kubirukana na Michel Kafando arabizi mugabo yizera ko ikivi yajeje bazogitoza
c'est vrai moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus qui ont fait ce qu'ils ont pu qui ont terminé leur travail certaines fois dans des conditions qui ont été assez difficiles.
Agira ati nivyo harabanyitangira imbere barakoze ibyo bashoboye rimwe na rimwe baheza mu bihe bitoroshe simvuga ko mfite igitangaro nje gukora ariko ndo mu diplomate ndo mu soda w'amahoro kandi aho mpamagawe hose ngo ntange intererano yanje ndabikora ku bwa Afrika igikorwa nemeye ntankeka kiragoye nzogerageza uko nshoboye nitange nshiremo n'ubugombe bukenewe ariko kandi nibaza ko ntegereza wakubikorana n'igihugu ndiko ndakorera naco no Burundi jewe ico nishimikije n'ubugombe kandi mfite ishaka ridasanzwe ryo gutoza ikivi nizeye no gukorana neza n'abategetsi b'u Burundi kugira ivyo Burundi bitere bije imbere kuko muri byose nta kindi turondera ni kazoza k'abarundi ndenza ko nawe asigura ko leta yiteguriye kwakira impanuro no kunegurwa na Kafando niyabikora adahengamye
leta ntiyigeze ivuga yuko ibintu mu Burundi byose byera ngo de irazi neza yuko hariho ibitagenda neza hariho ibitagenda neza mu mwaka uheze cyangwa mu myaka 10 iheze ubu bigenda neza isi yose ibihugu bitandukanye byamane ibibazo mugabo ishaka umwete nubwira bwo gutorera inyishu ibyo bibazo nico gihambaye leta y'u Burundi iyo yeretse ibintu bitagenda neza utarenza urugero uburi kurayifasha mugabo iyo uhuguje iyo urengeje urugero mu kuvuga wewe ushiye nkano hakomeretse umuntu ukavuga ko hakomeretse ikomine yose canke umutumba wose aho kuba ari kurenza urugero iyo niyo mvugo tudakunda bishaka abantu bavuga ibintu uko biri nibacishije ruhande muri ico gihe rero abantu tuneza tugakorana neza utunenge twabonye kubandi amakosa abandi bakoze atazogwa mu makosa abandi baguyemo atazogwa mu mitego abandi baguyemo hanyuma tumiteze yuko azokubaha amateko y'igihugu akubaha n'amateko muza makungu ibyo ni yabikora nta nkeka iko bacyo kizogenda neza cyane
urugendo rwa Michel Kafando mu Burundi rurangira kuri uyu wa kane bitekanijwe kwa cabandanya mu bihugu bya Tanzania Uganda na Ethiopia uwo mugabo yatwaye izimpaka kibanza igihugu cha Burkina Faso hagati y'ukwezi kwa 11 mwaka 2014 no kwa 12 mu 2015 yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 mwaka uheze kuva mwaka w'2026 intumwa zawo ni zishika kuri 6 nizo zimaze kwirukanwa na leta y'u Burundi Michel Kafando agendeye u Burundi mu gihe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bibera muri Tanzania bisa n'ivyadindiye umuhuza Mukapa yari yihaye isango ryo kubirangiza muri uku kwezi kwa 6 turiko turasozera Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Gendi mugitagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda amashyirahamwe haranira uburenganzira bw'abafise uburwayi bwo mu mutwe asaba leta mbere n'abanyarwanda muri rusange guhagarika ibikorwa byose bitesha agaciro umurwayi wo mu mutwe mu nama yakoreshejwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko hari abageramira abantu bafise uburwayi bwo mu mutwe kabisa bizi inzego zose gukangurira abanyarwanda guha agaciro gakwiye kiremwa muntu abagwayi bo mu mutwe Nivyo mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asunta Kaboyi adushikiriza.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yahuje inzego za leta n'izabikorera bagamije kwiga ku cyatuma abarwayi bo mu mutwe basubirana uburenganzira bwabo. Ibigo cyangwa amashyirahamwe yita ku barwayi bo mu mutwe yagaragaje ibikorwa bibi bikorerwa abagize ibyago byo gufatwa n'uburwayi bwo mu mutwe. Frere Charles Nkubiri ni umuyobozi w'ibitaro by'Indera byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe.
Nawe inyito tubita nayo ishobora kubasubiza inyuma no kugabanya agaciro kabo kandi kuma guhabwa agaciro cyane cyane ugaciro ku murwayi ni umurwayi nk'uko undi muntu wese yarwara si ngombwa kumuhindura umusazi kuko ntaba yarabyihamagariye nta nubwo yabikora ku bushake ararwara yaje tukamukurikirana turamuvura agakira si ngombwa rero kumuhimba andi mazi ya hari n'abaheza mu nzego z'umurimo mu mashuri bakeka ko kuba yaraciye mu bitaro mu ivuriro ry'indwara zo mu mutwe ko atagishobora
imiryango itari ya leta yita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ivuga ko ku nshuro ya mbere inzego za leta zatangiye kubona ko ikibazo gikomeye bikaba bitanga icyizere ko abarwayi bo mu mutwe bagiye kujya bitabwaho nk'abandi banyarwanda Samu Badege ni umuyobozi w'ishyirahamwe rirengera abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se babwigeze
umuntu wagizeho ikibazo cyo mu mutwe noneho akabona arifuza umutabara noneho harabona ahubwo bamuhungira kimwe bakundi bemera ko babitewe n'abazimu ngira ngo basa naho batangiye kumubonamo umuzimu we ku giti cye icya mbere nta muntu ujya wemera ko umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe akira umuntu wagiye indera ntawe ujya yemera ko akira iyo bavuze ikintu gisekeje agaseka nk'abandi baravuga bati ibyo birangije ntabwo ashobora gusaba akazi ngo bakamuhe ntabwo ashobora gukora ibye ngo babigure ntabwo ashobora gusaba amafaranga muri banki
uyu muyobozi yemeza kuko abarwayi bo mu mutwe bahabwa akato ariko bigenda bibongerera ibyago byo kuremba bagahinduka abarwayi birirwa ku musozi
ariko n'umuntu iyo yarangiye kukwita ikizonge niyo mpamvu muri ariya mazina iyo myumvire niyo mpamvu ubona abantu bari ku mihanda ntabwo ari indwara ibwira umuntu ngo ajye muri pubeli n'akato niheze agahunga abantu kuko nawe umushaka kenshi ubundi ashobora gusohoka kuko mu rugo kuko aba yatandukanye na realite ariko iyo abonye umuntu akamukurikira akamugaruka nta handi yongera ubundi batwarwa n'inzara atwarwa no kubona aho yaryamaga bahashyize abandi nashaka kuvuga mu muganda wenda gushaka gusobanura ikibazo cye baravuga ngo dore wa musazi yagarutse oya wowe wongere bagusubize rwose ibintu kuko usanga rero abantu benshi bafite ihohoterwa ridasanzwe
komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko Irene Madeleine umuyobozi w'iyi komisiyo asaba umuryango nyarwanda kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe kuko nabo bafite uburenganzira ku buzima nk'abandi
urwaye bwo mu mutwe ni umuntu ufite agaciro ka muntu ni umukwiye kurengerwa no kurindwa biteganywa mu masezerano mpuzamahanga ibihugu bishyiraho umukono ukongeraho ko ufite ubumuga yoroherezwa na leta hari byinshi biba byakozwe ariko haracyagaragara n'imbogamizi cyane cyane mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'abarwayi n'abafite ubumuga bwo mu mutwe hari imyumvire ya benshi bumva ko uburwayi bwo mu mutwe atari uburwayi nk'ubundi ndetse ko butavurwa ngo bukire bigatuma abafite uburwayi bwo mu mutwe bahabwa akato
Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko uretse ingaruka za jenoside zatije umurindi ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe muri iyi minsi indwara ya sida diyabete na kanseri n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge biri mu bikomeje kuzamura umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2009 bwagaragaje ko kimwe cya gatatu cy'abanyarwanda bageze mu myaka y'ubukure bahuye n'ikibazo cy'ihungabana kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiri mu bihangayikishije minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bari hagati y'imyaka 14 na 35 bigeze gukoresha ibiyobyabwenge mu gihe gito naho byagize imbata bakaba bangana n'10%. Minisiteri y'ubuzima ikangurira abantu kwihutira kuvuza umuntu wagaragaje ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe nko kuba umuntu yamara ibyumweru yigunze kandi agaragaza imyitwarire idasanzwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Bufaransa imwe mu mabanki akomeye BNP Paribas yagirizwa kuba yaragize uruhara muri jenoside yo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Paris mu Bufaransa Lucie Umukundwa niwe adushikiriza ibisobanuro binonosoye kuri iyi nkuru.
Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo kuri uyu wa kane, amashyirahamwe Sherpa irwanya ruswa, impuzamashyirahamwe CPCR n'ishyirahamwe ry'abarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda Ibuka ikorera mu Bufaransa riravuga ko yatanze ikirego mu butabera bw'Ubufaransa. Muri icyo kirego arashinja BNP Paribas, imwe mu mabanki akomeye mu Bufaransa, ubufatanyacyaha mu itsembabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Muri iri tangazo, aya mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu arashinja BNP Paribas kuba mu kwezi kwa gatandatu muri 1994 yarahaye umukiriya wayo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR amadorari arenga $1,300,000. Muri iri tangazo Ibuka, Sherpa na CPCR biributsa ko muri icyo gihe Leta y'u Rwanda yari imaze ukwezi kurenga ihawe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Aya mafaranga ngo niyo yaba yarishyuwe intwaro zingana na toni 80. Izi ntwaro zaba zaraguzwe mu izina ry'icyahoze ari Zaire, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Amakuru dukesha aya mashyirahamwe ahana uburenganzira bw'ikiremwamuntu arega BNP Paribas aravuga ko izi ntwaro zanyuze mu birwa bya Seychelles zinjira ku Gisenyi zinyuze mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Huko itangazo rikomeza ribivuga, amafaranga ya konte ya Banki Nkuru y'u Rwanda yoherejwe kuri konte y'umugabo witwa William Tertius yari muri banki IBP mu Busuwisi. Uyu mugabo yahoze ari umunyamabanga w'uwari ministre w'intebe muri Afrika y'Epfo, Peter William Botha, hagati ya 78 na 84. Muri icyo gihe ngo yaba yarayoboraga ikigo kizobereye mu bucuruzi bw'intwaro. Sherpa, CPCR na Ibuka muri ritangazo biragaragaza ko uwayoboye iki gikorwa cyo kugura intwaro anyuze ku buyobozi bwa Afrika y'Epfo bw'icyo gihe ari Koloneli Toneste Bagosora wahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-fa. Kugeza kuri uyu mugoroba, BNP Paribas ntacyo iratangaza kuri iki kirego. Ni ku nshuro ya mbere ikigo cy'ubucuruzi gikomeye ku isi gishyizwe mu majwi mu bufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu Rwanda. Gusiyo Mukundwa, Ijwi rya Amerika, Ipari.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikibazo cy'impunzi mu gihugu cy'Uganda kimaze kugera ku rugero nk'urw'ibihe bidasanzwe. Ibyo byatangajwe n'umuserukizi wa Leta Zunze za Amerika mu Buganda, Ambassador Deborah R. Malake. Mu itangazo yashikirije mu nama yerekeye impunzi muri Uganda, yagabishije avuga ati: mu ntumbero yo gutangira ubuzima bw'abantu ntibusinzikare, abategetsi b'Uganda n'amakungu bategerezwa gutorera umuti ibibazo bitatu nyamukuru. Icya mbere ati: dukwiye kwitaho ubuzima bw'impunzi kugira babeho ubuzima butekanye kandi mu gateka. Icya kabiri, dukwiye kwitaho ubuzima bw'abanyagihugu baba mu bigwati vyakirizo mpunzi. Ingingo ya nyuma, dutegerezwa guhagarika ibituma hibonekeza impunzi. Ibyo navyo bikaba ari intambara iri mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Iyo ntambara imaze gutesha ingo zabo abagera ku mamiliyoni, ikaba yatumye hahunga abantu 100,000 bari mu gihugu cy'Uganda. Kuba Amerika yaritabye iyo nama yerekeye ibibazo by'impunzi byerekana neza ko Amerika ishigikiye amasezerano yiswe The New York Declaration for Refugee yafunditswe mu mwaka w'2016. Ayo masezerano ni ikimenyetso cy'ubumwe buri hagati y'ibihugu mu makungu bigira utwigoro mu gukingira ubuzima, uburenganzira bw'abantu, hamwe no kuba basangiye uwo mutwaro ku rwego mpuzamakungu. Ambassador Malake yongeye ko avuga ko Amerika ari igihugu cya mbere gitanga uburyo bwinshi mu bice by'Uganda bitifashe neza, kandi ko aho ibintu byayangaye naho bongeye kwifashanya. Kuva mu mwaka w'2016, Amerika imaze gutanga $154,000,000 zo gutabara imbabare. Muri izo, $75,000,000 zikaba zatangajwe cyese mu ijambo ryashikirijwe na Perezida Donald Trump ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu. Yamara, Ambassador Malake avuga ko intererano ya Leta y'Uganda n'amakungu bikenewe. Avuga ati: Leta y'Uganda yarerekanye ubutware mu buryo bitayeho impunzi, ariko kubera ibitigiri by'impunzi byiyongereye, bategerezwa gukora uko bashoboye kose mu gukingira ubuzima bw'izo mpunzi. Ati: neza na neza, Leta ikwiye kongereza ibitigiri by'abajeje umutekano mu makambi y'impunzi, aho ubugizi bwa nabi bugenda bwibonekeza, na cyane cyane ku bakenyezi. Mu kurangiza, Malake avuga shimika yuko bidashoboka kugerageza gutorera umuti ikibazo cy'impunzi muri Uganda ata mugambi nyawo ukemura ibibazo bya politike biri muri Sudani y'Epfo. Ati: ibihugu byo mu karere no mu makungu ntibishobora gushyirwa ko uburemere bwo kuzokwama bahangana n'iki kibazo cy'impunzi, bitewe n'uko Sudani y'Epfo idafise ishaka ryo guhagarika ubwicanyi buri muri icyo gihugu. Ati: Abanyesudani y'Epfo amamiliyoni 4 batejejwe ingo zabo, hamwe n'abandi bahakwa kungana n'umuriyoni bari mu gihugu cy'Uganda barakwiye guhabwa uburenganzira bwo kubaho neza nk'abandi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwale mwudu tezama tukui bigani ulona makuru tukwa ito wafitie kuri isaha ahaniyo bigaru kie tuwashimi ya kuba mwadu tezama tukui tuwa tumira mkuba andanya mwudu kuikira na mwigani wafidachu ikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.